Tata na mawe mwebale kunyesya Kakula nkabanka bandi nanye nkata wakabiri Mwebale bamutamba mwebale
Kekendi minyinji kagamba n'urujungu Abazaire banje muri ab'umuhendo Nimwe bari kuzara, nimwe bari kunyobora
Yeah.